Good morning. Time now for news and information in Kirundi and Kinyarwanda on the Voice of America.
Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa kane tariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2014. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo bahaye ikaze kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ngomba kongera gusubira mu ruhando rw'abanyamakuru nkakomeza kugaragaza ukuri kwanjye kandi nakomeza kugendera ku murongo nagenderagaho wo kuninga nkerekana ibitagenda nkerekana n'igisubizo.
Uwo ni umunyamakuru Agnes Uwimana Nkusi ubwo yari akirekurwa nyuma yo kurangiza igifungo cy'imyaka 4. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato mu makuru yacu. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Orian Itangishaka. Mwaramutse neza Orian.
Waramutse neza Edi Gwema, ndabaramukije namwe mwese duteramanye muri kino gitondo cy'umunsi wa kane. Umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika atangaza ko Iraq yasavye Amerika kugira ibitero byo mu kirere mu kubafasha kugwanya umugwi w'abayisilamu bo mu bwoko bw'abasuni bitwaje ibigwanisho bamaze gufata ibisagara bikomakomeye bitari bike kandi bakagabisha ko bagiye gutera Baghdad. Ejo ku munsi wa gatatu umukuru w'igisirikare cya Amerika General Martin Dempsey yabwiye akagwi k'inama nkinguzamateka yuko leta ya Iraq yahemukiye abanyagihugu bayo kandi ko bitamunezereza na gatoyi. Umushikiranganje ajejwe kwivuna abansi Chuck Hagel yavuze ko abategetsi bo mu bwoko bw'abashiite bari biyemeje gutegura ubutegetsi bugizwe n'ubwoko bwose harimwo abasuni n'abakurd batigeze babikurikiza. Mu rugendo rwiwe murantunga mu gihugu cya Colombia, icegera cy'umukuru w'igihugu Joe Biden yarahamagaye ku telefone umushikiranganje mukuru wa Iraq Nuri al-Maliki kumwe n'abategetsi bo mu bwoko bw'abasuni n'abakurd. Yababwiye ashimitse yuko Iraq ikeneye ubutegetsi bugizwe n'ubwoko bwose, ubutegetsi bushobora guhangana n'imigwi ibangamiye abanyeiraq bose. Perezida Barack Obama narafata ingingo ibereye ku ruhagarara muri Iraq muri aka kanya. Ejo ku munsi wa gatatu yaraganiriye n'inama nkenguzamateka hamwe n'inama nshingamateka kuri icyo kibazo. Ibiro by'umukuru w'igihugu bitangaza ko baganiriye ku buryo Leta Zunze Ubumwe za Amerika yofasha Iraq gukomeza inzego zayo zijejwe gucungira umutekano. Vice Perezida Joe Biden ahari nyene muri Colombia atangaza ko Amerika ishigikiye igihugu cya Colombia mu biganiro by'umwumvikano kirimo n'imigwi yabitwaje ibigwanisho. Ejo ku munsi wa gatatu Biden yari mu gisagara cya Bogota kubonana n'umukuru w'igihugu Juan Manuel Santos ahejeje gutsinda amatora, aho uyu mukuru w'igihugu yavuze ko gufatwa mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo bafashe zo kugarura umutekano mu gihugu ari ikintu gikomeye cyane. Biden yavuze ko atakintu cyo mushimisha nko kugaruka muri Colombia akibonera ishigwa urukumu kuri ayo masezerano yimirije. Mu ntango z'uku kwezi umushinkanae Santos yavuze ko ibiganiro by'umwumvikano n'umugwi w'abitwaje ibiganisho ba force byari byatanguye mu kwezi kwa 11 mu mwaka uheze bigeze mu ntambwe za nyuma. Yongi yatangaza ko leta yiwe yatanguye ibiganiro by'umwumvikano n'umugwi w'abitwaje ibigwanisho ukomeye ugira kabiri witwa The National Liberation Army. Umutegetsi mukuru wa ONU ayobora inteko zijejwe gucungira umutekano atangaza ko yimirije kurungika indege zo mu ngwano zidakoresha umudereva arizo drone kugira bakomeze ibikorwa byo gucungira umutekano w'abanyagihugu muri Mali. Hervé Ladsous yabwiye inama y'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ijejwe gucungira umutekano yuko izo ndege zizorungikwa zidafise ibigwanisho zikazofasha mu kwegeranya amakuru akomeye kandi akenewe mu iperereza ry'inzego zijejwe gucungira umutekano muri Mali. Latsuse ntiyatomoye neza igitigiri cizo ndege za drone leta zunze ubumwe za Amerika yipfuza gukoresha muri ico gikogwa canke igihe izo ndege zizorungikwayo. Leta ya Mali imaze igihe igwana n'imigwi y'abarondera kwiyonkora hamwe ni yikorana n'umugwi w'intagondwa z'abayisilamu za Al-Qaeda kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri. Umushikiranganji wa Mali ajejwe imigenderanire n'amahanga Abdoulaye Diop yavuze ko leta yiwe yamaze gutanga uburenganzira bwo gukoresha izo ndege za drone zizoba zidafise ibigwanisho. Prezida wa Palestina Mahmoud Abbas atangaza ko abasirikare biwe bari mu bikorwa vyo gufasha kurondera ugwaruka rw'abanye Israeli bakekwa ko baranyurujwe n'umugwi w'abagwanyi ba Hamas. Ejo ku munsi wa gatatu mu ijambo yashikirije abayobozi b'idini rya Islam muri Saudi Arabia, umushingantahe Abbas yavuze ko abo bana ari biremwa muntu kandi ko abategetsi ba Palestina bipfuza kubakingira ubuzima bwabo. Yongi yavuga ko uwatwaye abo bana ashaka kuzanira ingorane abanyepalestiniya. Ariko umushingantahe Abbas yaragirije umushikiranganji mukuru wa Israel Benjamin Netanyahu kuba ariko arashaka gukoresha inyuruzwa ry'abo bana kugira yong ahonye abanyepalestiniya.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Orian itanga ishaka. Amakuru y'ibiyaga bigari. Umunyamakuru Agnes Uwimana Nkusi wayoboraga ikinyamakuru kigenga Umurabyo yarayafunguwe arangije igihano cye cy'igifungo cy'imyaka 4. Mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Thomas Kamirindi, Agnes Uwimana avuga ko azakomeza umwuga we w'ubunyamakuru.
Madame Agnes Uwimana Nkusi, murahura komeye?
Ndaho ndakomeye, ndasiye Imana cyane.
Uyu munsi rero wafunguwe umaze imyaka 4 muri gereza, wasanze hanze hameze gute?
Hanze nasanze ibintu byarahindutse cyane, amajyambere yariyongereye, mbese bagombye kumfata kuko bagenda bandandata, ntabwo nabashaga gusobanukirwa, nasanganikiwe cyane.
Kigali wasanze yarahindutse?
Yarahindutse cyane, n'imyaka 4 nasanze barageze ku bintu byinshi cyane bishimishije.
Abantu bakwakiriye gute?
Abanyamakuru baje kunsanganira, mba amaradiyo atandukanye, amateleviziyo menshi yavutse ndahari, ndetse n'umuryango wanjye, byari ibintu byiza cyane. Bansanganiye kuri gereza binjiramo imbere, hanyuma barantwara bajya kunyakira aho bari bateganyije.
We mu mutima wawe wumvise ibyishimo bingana gute?
Numvise nishimye, bambaye hafi no mu gihe maze mfunze, byantereranye ari umuryango wanjye, abavandimwe n'inshuti n'abanyamakuru bagenzi banjye. Numvise nshimye Imana cyane mu mutima, kandi nashimye cyane na CPG kuko yambaye hafi. Ibibazo byose nayahoraga nabyo babashaka kumba hafi, bakanyereza n'abanyunganira mu mategeko mu kuburana kwanjye. Numvise nicujije igihano nahawe kuko ntirangize neza mu mahoro n'umutekano, kandi mfite abamba bugufi cyane bakomeje kumvikana bakaza no kunsanganira.
Iyo wari uvuze ni umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bw'abanyamakuru?
Yego.
Nuko noneho rero ubi migambi ni iyihe? Urateganya kuzakomeza itangazamakuru?
Yo cyane rwose, nzarikomeza kuko nta bwoba mfite. Ngomba kongera gusubira mu ruhando rw'abanyamakuru, nkakomeza kugaragaza ukuri kwanjye, kandi nkakomeza kugendera ku murongo nagenderagaho wo kuninga, nkerekana ibitagenda, nkerekana n'igisubizo. Ariko ni ibyiza nabonye u Rwanda rwagezeho, nabyo ngomba kubivugaho kamena, nta na kimwe gisigaye.
None se ikinyamakuru cyawe Umurabyo cyarazimiye, cyarahagaze, ubu uratekereza kuzongera kukizura?
Cyane rwose, mu cyumweru kimwe kiraba kiri ku isoko, kandi abakunzi bacu baragitegereje, kandi kivuga ukuri nk'uko n'ubundi cyavuga gusa. Ntabwo nababwiye ko nta bwoba mfite, ntanabibwiye n'abanyamakuru baje kumusanganira. Umusirikare ugiye ku rugamba aruta umusirikare ufite ahunga urugamba. Tugomba gukomeza guharanira ukuri duhagaze mu gihugu cyacu, guharanira ubwisanzure bw'itangazamakuru, kandi twese dufatanyirije hamwe. Ntabwo tugomba guhunga igihugu cyacu kuko kucyubaka ni twebwe bireba, ntabwo tuzashoboka turi hanze yayo.
Gereza ntabwo yakujegeje, ufite imbaraga zihagije?
Imbaraga ndazifite cyane, nababwiye ko n'amakuru bagenzi banjye bambaye hafi, ababyeyi banjye, abavandimwe n'inshuti na CPG, ndetse nsohokanye kuraje, imbaraga nyinshi cyane zo kongera gukora umwuga w'itangazamakuru nsizemo ingufu kandi ndushaho gukomeza kongera ubumenyi kugira ngo ndusheho kubikora neza ntazongera kugikosa na rimwe rigaragara mu nyandiko zanjye.
Mugenzi wacu Nyesi Uwimana Nkusi, urakoze.
Urakoze cyane.
Urakoze nawe Thomas Kamirindi kubw'icyo kiganiro. Nshuti mwese muduteze amatwi, iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko mushobora no kudukurikira kuri www.radioyacu.voa.com. Hari icyo mwifuza kutugezaho, mwatwandikira kuri radio yacu @voanews.com cyangwa ku rubuga rwacu rwa Facebook kuri VOA Radio yacu. Komisiyo ishinzwe gutegura amatora mu gihugu cy'u Burundi yatangije ibikorwa byo gutunganya ibiro by'amatora mu matora y'umukuru w'igihugu ateganyijwe umwaka utaha w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu. Mugenzi wanjye Frederic Nkundikije yabajije Prosper Ntaho Rwamiye, umuvugizi w'iyo komisiyo, uko icyo gikorwa kirimo kigenda.
Icyo gikorwa niho kigitangura, itegekanijwe yuko kizomara hagati y'iminsi itanu n'iminsi icumi bivana n'ingeni intara zingana. Murazi yuko hari intara zifite amakomine menshi n'izindi ntara zifite amakomine makeyi. Ukora umunsi umwe ku ikomine, aba ariho novuga abakozi ba seni bari mu migwi, usanga umugwi umwe umwe ukora ku ikomine. Ubiharuye rero muri rusange Uburundi bufite amakomine 129, ayo makomine yose tuzoruhuka tuyahetuye. Ubu rero imigwi ya seni iri mu ntara 15, hasigaye intara ya Bujumbura imwe bita Rirare na Bujumbura Meri. Mu minsi iza nitwaye izo zindi province tuja muri Bujumbura, Rirare na Meri.
Hasigaye ikiringo kiri munsi y'umwaka ngo amatora atangure mu 2015. Mbega umurwi seni uriteguriye ayo matora? Mbega hari ibintu byaba bimeze nk'amahinyu mwoba mubona bizobatera intambamye ku mwanya usa n'ubwiye?
Zasa n'ibitudindiza mu bikorwa ryari ryategeko rigenga amatora, ariko ubu ryarashizweho amamurazi yuko n'ibwirizwa nshingiro ririho. Ubu kubera hari habaye integuro yo gukora inyanyurwa mugabo mu nyuma ntijyanyanyurwa. Ubu rero ku bijyanye n'amategeko twebwe mu guseni twavuga yuko ibikoresho nka byose tubifise, hasigaye uburyo murazi ko uburyo nabwo nyene buba nkenerwa kugira ngo urubanza nk'ubwo rukoreke neza.
Ubwo buryo mubwizeye hehe?
Ubu buryo hari ubuzova muri leta, hari n'ubundi buryo buva muri bamwe bafasha u Burundi kuri rya shyirahamwe mpuzamakungu ONU, ariko rifise igisata cya PNUD nico kenshi gihora kiringaniza kikongera kigatunganya amafaranga yabonetse muri bamwe bashyira mu kigega rusange. Ariko nk'uko mubizi, ari bihugu biterera bidacishije mu kigega rusange bikundu bishima gufasha igihugu nta handi hantu bubicishije.
Gushika ubu ibintu mwoba mubona vyo bari intambamyi, turetse ico kibazo c'umutahe muzokoresha, ibindi bintu mubona uko bishobora kubangamira uyu murwi ni nk'ibi?
Kuri zari izo je ubundi bwo uburyo bubonetse, hama amahoro n'umutekano bikaba bikwiye mu gihugu nk'uko muri rusange igihugu bikorwa bikoreka. Twibaza yuko atantambamye ikomeye yobuza kora amatora.
Muravuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'amahoro n'umutekano, icyo kibazo ni ikibazo gihambaye cyane rwose muri iki gihe, mu gihe kandi havugwa ibikorwa vy'ukutera ubwoba abanyagihugu, bikorwa biteye kubiri n'ibikorwa bikorwa n'abanyagihugu basanzwe, bikorwa ngo n'imirwi eka n'abasore begamiye imigambwe, aho novuga cyane cyane umugambwe uri ku butegetsi. Mbega icyo kibazo ntigishobora kugeramira ibikorwa byanyu mwebwe muri seni?
Gushika ubu nibyo biravugwa, ariko ko ibintu tubibona naho tugeze ubwenge n'amaso ntibiragera ku rugero byo tuza ko tunganywa n'irenganizo ry'amatora riba. Twizeye yuko umutekano uzotera usazagara mu gihugu, tugasaba abarongozi b'imigambwe ko bobwira urwaruka rurike amagambo yabo kuko bagerageza kwigenza neza kugira ngo amatora azobe mu mutekano ntangere, atawe yidogera canke atawe yijugutse ngo wabyagenze uko canke kuri.
Umurwi seni n'umurwi uhambaye cyane rwose, kuko ari umurwi uteza kwizigirwa n'abanyapolitike bose eka n'abanyagihugu bose. Mbega hari ikintu uyu murwi uri kurakora kugira ngo ibyo twabonye mu myaka nka itanu iheze mu 2010 aho imigambo cyane cyane itavuga na leta yasane yinuba uyu murwi, mbega hari ikintu muriko murakora coba muri iki gihe ceza agatima cyane cyane imigambo itavuga rumwe n'ubutegetsi?
Hariho igikorwa cya politiki cyabaye mu gihugu kuva novuga mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu. Icyo gikorwa cyari caringanijwe na leta y'u Burundi na vya biro mpuzamakungu za ONU kimwe bita Benube abanyepolitiki baragiye barahura katari gake baganira baraganire muri Benube mu kwa gatatu baraganira mu Kayanza baranaganira i Bujumbura kenshi ku hotel bitora ya Palace Hotel kuri Avenue de l'Arge abahazi ahanini nk'ibintu bari bafunditse kimwe bise consensus cyaragiye mu itegeko rigenga amatora nibaza yuko amatora mu 2015 tuzoyajamwo abarundi benshi bafite kwizigira ko aya matora azogenda neza narije abanyepolitike bumvikanye ku bintu bikomakomeye ahantu utanga karorero nk'itegeko rigenga amatora byatowe na bose mu nama nshinga amateka nibaza ko ari icyizere gikomeye cyo tuma n'abandi barundi bizera ko amatora azogenda neza.
Prosper Ntahorwamiye umutegetsi ari mu rwi w'igihugu ujeje gutunganya amatora seni akaba ajijwe cyane cyane inyigisho hamwe no guhanahana amakuru. Murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye.
Urakoze cyane nawe Frederic Nkundikije. Nshuti mukomeje kudutega amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu naho tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro cy'ubuzima mwateguriwe na Eugenia Mukankusi.
Inshuti mukunda ikiganiro cy'ubuzima kuri Radio Ijwi rya Amerika, ndabaramukije mwese kandi nkabambahaye ikaze. Nagira ngo umushyitsi nabatumira uyu munsi abanze abibwire.
Murakoze. Yo nitwa muganga Alphonse Nkunzimana, abandonguye ibiro bikuru by'intara ya magara y'abantu mu Kirundo.
Ndabashimiye cyane muganga Nkunzimana kuri aka kanya mufashe kugira ngo tuganire. Aho ngaho mu ntara ya Kirundo hari indwara ki haboneka cyane indwara ki muri kino gihe?
Akoze ino mu Kirundo hari indwara yoneka cyane cyane ubu ni indwara ya malaria, iyo biharuro dufise yerekana ko byukuri ariyo itugeramiye, agakurikira izi ndwara zo gucibwamo cyane cyane ku bana batarakwiza imyaka 5, ariyo n'izindi ndwara zizivugira gatatu zo mu buhemero cyane cyane. Ariko rero ni iminsi turiko turabona n'izindi ndwara zagwiriye
nk'izihe
ku ndwara z'igisukari nizi vumbuka mu rindi wa maraso nazo ziriko ziragwira ku buryo butari usanzwe. Nizo cyane cyane ubu
hashize igihe kingana n'iki mubonye izo ndwara nshyashya z'igisukari zitangiye kuboneka?
Izo ndwara z'igisukari baraciye iminsi, kuko kumbure novuga ko tutari bwatera imbere mu buhinga bwo kuzipima, mugabo ubu ku mavuriro yose yaba mato mato cyane ibitaro turafise uburyo bwo kuzipima. Twiyumvira yuko aricyo gituma zagwiriye, kuko izigwiriye muri iyi minsi urumva ko zaguriye kuva kera kandi twazipima neza, ariko ubu turafise uburyo bukwiye bwo kuzipima.
Ubwo biravuga ko n'abantu noneho baba bafite n'amahirwe yo kuzivuza bakazikira?
Indwara y'igisukari nk'uko mubizi kumbure ntikira, mugabo birasaba ko umuntu ahindura inyifato cyane cyane mu bijyanye n'imirire no mu buryo bwo kubaho kugira ngo iyo ndwara ntihave imuhitana hakiri kare. Ariko abamaze kugera kure zaheza tukabaha imiti yo kuzivuza kandi bigenda neza.
Mwavugaga ko hari indwara zari zikunze kuhaboneka aho ngaho mu ntara ya Kirundo nka malaria, indwara zo gucibwamo n'izo mu buhumekero, mubona impamvu zituma izo ndwara zikunze kuhibasira ari nk'izihe?
Reka cyane cyane mpere ku ndwara ya malaria. Ku ndwara ya malaria cyane cyane intara ya Kirundo iri mu ntara ziri mu misozi miremire, uvuga ko uko intara isanzwe imeze yaratuma malaria iba nyinshi. Icyo kikaba icya mbere. Ikindi kiri kigira kabiri ni uko ino mu Kirundo by'ukuri nk'uko mubizi hari uburyo bwo kwikingira malaria cyane cyane duhereye kuri gukoresha imisegetera, nayo rero ino barayifise ariko siko bayikoresha neza, aho usanga batayijyamamwo batayikunda bivanye n'imico yabo, ugasanga bayikoresha ibindi kumbura itagenewe. Ikindi kigira gatatu ni ibiyaga biri mu ntara ya Kirundo, nari nabivuze nicyo gituma mbere. Ibiyaga biratuma haba amazi menshi, imifunzo zituma hagwira amazi menshi, gutyo imibu igakuriramo, bigatuma rero ibyo byose malaria igwira. Ariko ikindi cya nyuma dukunda kubona ni uko hari ahantu hamwe hamwe isuku y'ingo n'ahaherereye ingo idasemeye rwose, ibyo byose rero bigatuma imibu igwirirana ku bwinshi, gutyo rero malaria ikaba nyinshi.
Naho ibyerekeye gucibwamo?
Ibyerekeye gucibwamo nari nabivuze ni ku bana batarakwiza imyaka 5, ibyo nabyo birava ku mirire, mirire y'umwana. Umfungu kwa bari kwa fungu, raziwa zita sukuwe neza, sanyi kuisukulike, kuri wajia wavu nga, ituma umana gira, nguwa razo kuchibla mu.
Naho izizo mubuhume chere razo ni zikunze gufata abana cyane?
Ezo zirakunze gufata abana cyane gose bigatuma n'ihindagurika ry'ibihe nibyo cyane cyane bivako. Ariko rero nuko bakuze mu intara yacu turabona za asima ziragwiriye gose, nicyo gituma tugira tuti indwara z'ubuhumekero zibigira gatatu. Ariko cyane cyane nabyo nyine bikaze ku bana baba batarakuze imyaka itanu, bwa bikafata cyane kuhindagurika ry'ibihe.
Dr. Nkunzimana, mumaze kutubwira indwara zikunze kuboneka aho ngaho, tuvuze nk'izi ngizi eshatu zikunze kuhaboneka, hakorwa iki kugira ngo nyine mufashe abaturage kuzirinda?
Icya mbere mu bijyanye n'iyo ndwara ya malaria, ikintu kiriho kirakorwa guhimiriza abanyagihugu gukoresha cyane cyane imisegetera. Kuko umusegetera nibwo buryo bwiza kandi bumaze bwemewe bwo kwikingira malaria. Icyo nicyo cya mbere cyane cyane tubahimiriza, kuko insegetera turanayitanga ku mavuriro iwacu. Mbere haranategekanijwe isekezo ryo gutanga imisegetera ku banyagihugu bose. Tugira tuti rero iyo misegetera baramutse bayironse bayikoresha icyo yagenewe. Icyo nicyo cya mbere tubabwira. Ikindi kigira kabiri ni uko bagerageza kugira isuku ry'aho babaye, kugira ngo babuze imibu kuhabyarira no kuhakurira. Hanyuma ikigira gatatu tubabwira tuti naho mama wagize izo nyifato nziza zo kujya mu musegetera no kugira isuku ry'aho mubaye, mukaramuka mufashwe n'indwara cyane cyane yerekanwa n'ubushuhe, munyarukire kwa muganga kugira ngo bavure hakiri kare. Kukaba nkako nko mubizi indwara ya malaria ni indwara ivurwa igakira iyo tuyivuye hakiri kare. Kugira ngo rero abanyagihugu ntabwo baza kwa muganga bamaze kuremba, ibibazo bitugora kubavura. Ndetse tumaze kubona ubu nuko abana batarakuze imyaka itanu kenshi na kenshi baza kwa muganga bamaze kuremba, ntabwo bitatugora rero kugira ngo tubavure bakire. Ikindi gikomeye bari bakwiye kumbura n'igihugu iwacu kitaho cyane ni uko indwara ya malaria mu Burundi bageze ivurwa ku buntu, ko yaba imiti, yaba ibipimo byose bikabira hakiri biba bishyira.
Ndabashimiye cyane muganga Nkunzimana Fonse kuba mu tuganirije, mukaduha ibisobanuro kuri izi ndwara n'uburyo abantu bashobora kurushaho kuzirinda. Murakoze cyane.
Inama murakoze rwose.
Tuti twari kumwe mu kiganiro tugitindikiye aha, tuzagikomeza ubutaha. Mwakoze rero kudutega amatwi. Mwari kumwe na muganga Alphonse Nkunzimana, umuyobozi w'intara y'ubuvuzi ya Kirundo mu Burundi, kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Tubifurije amahoro mwese n'ubuzima buzira umuze.
Arakoze Eugenia Mukankusi umaze kutugezaho ikiganiro cy'ubuzima. Shuti muduteza amatwi, iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Nyuma yaho bahemiririjwe n'ibihugu bibanyi biri mu ishyirahamwe ryo mu ntara mu buseruko, perezida w'igihugu cya Sudani y'umumanuko Salva Kiir hamwe na Riek Machar agwanya ubutegetsi bwiwe baremeye kumvikana kuri leta nshasha y'ubumwe. Leta z'ubumwe za Amerika zirashimye iyo ngingo kandi zirizeye ko izotuma ingwano imaze amezi indwi yasinzikaje abanyagihugu ibihumbi amajana n'amajana ikabatuma batakaza izabo igiye guhagarara. Mu nama yabereye i Addis Abeba mu gihugu cya Ethiopia, abategetsi badacanwaka baratangaje ko bafashe ingingo yo gushyira mu ngiro amasezerano yatewe ko igikumu kwigenekezo gicenda ry'ukwezi kwa gatanu yamara amasezerano yaciye asambuka kubera ingabo zawo zaciye zitana mu mitwe. Amakungu yaciye atangura kuremera abategetsi ko ari babiri kugira ngo bumvikane ku masezerano yo kurangiza ingwano. Leta z'ubumwe za Amerika zarafata ibihano abantu bose bafise uruhara mu ihonyangwa ry'agateka kazina muntu canke abantu bose bankiriza inzira y'amahoro. Mu nama ya nyuma yabaye ku igenekezo rya cumi ry'ukwezi ku gatandatu, ishyirahamwe ryo mu ntara rijejwe iterambere IGAD ryaragabishije ko rizofatira ibihano umutegetsi wese muri abo bategetsi babiri azohirahira akanka gushyira mu ngiro ivyo yemeye. Abo bategetsi babiri bo mu gihugu ca Sudani yo mu manuko bari bahawe amategeko yo kuba barangije gupfundika amasezerano mu minsi 60. Kubahiriza ico kirangaminsi bizofasha cane mu kugarukana amahoro n'umutekano muri ico gihugu. turetse ubwicanyi butagira izina hamwe n'icyozwa cy'agateka kazina muntu bikorerwa abasivile. Iyo ngwano irakuye muzabo abanyagihugu barenga miliyoni n'ibihumbi amajana atatu. Ingwano itezwe kurangira kandi amashyirahamwe ajejwe gutabara imbabare aterezwa guhabwa uburenganzira bwo gushikira imbabare. Muri iki gihe ibiganiro vy'amahoro bitanguye, ingingo ihambaye yerekeye ikuntu ubutegetsi buzoringanizwa kuva ubu n'ingingo iterezwa gufatwa n'abanyagihugu bo muri Sudani bo mu nzego zose zirimo amashyirahamwe ya societe civile ategamiye leta, abapfasoni barongoye abandi. Ibiganiro atawe ukumira bizovamwo leta ifata kibanza izo subiramwo ibwirizwa shingiro ikarengukisha abakoze ubwicanyi imbere y'ubutungane ikongera igatanga ikirangaminsi cemewe cy'ukuntu amatora azotunganywa. Leta z'umwe za Amerika zariyemeje kuva kera ko zizoshyigikira ingingo yo kurangiza ingwano mu gihugu cya Sudani yo mu manuko, ari nacyo gituma zizobandanya gushyigikira ibiganiro kugira ngo hakorwe intambwe iboneka. Abanyagihugu mu gihugu cya Sudani yo mu manuko barababaye mu gihe kirekire. Ayo masezerano arabahaye akaryo kadaterezwa kubaca mu myanya y'intoki nk'uko vyigeze gushika. Leta z'umwe za Amerika zirifatanije n'abanyagihugu muri Sudani yo mu manuko kandi ziriyemeje kuzokora ibikenewe byose kugira ngo zifashe.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Inshuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere y'uko dusezeranaho, reka Oriane itanga ishaka atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze cyane Edi Gwema. Twabwiye yuko umuyobozi mukuru w'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika General Martin Dempsey atangaza ko Iraq isiga yasavye Amerika kugira ibitero byo mu kirere mu kubafasha kugwanya umugwi w'abayisilamu bo mu bwoko bw'abasuni bitwaje ibigwanisho kandi bamaze gufata ibisagara bitari bike by'isho gihugu bakanagabisha ko bagiye gutera Baghdad. Umushikiranganje jejwe kwivuna abansi Chuck Hagel yavuze ko abategetsi bo mu bwoko bw'abashiite bari biyemeje gutegura ubutegetsi bugizwe n'ubwoko bwose harimo abasuni n'abakurd batigeze babikurikiza. Perezida Barack Obama narafata ingingo ibereye ku ruhagarara ruri muri Iraq muri aka kanya. Ejo ku munsi wa gatatu yaraganiriye n'inama nshingamateka n'inama nkenguzamateka baganira ku buryo bokomeza urwego rujejwe gucungira umutekano muri Iraq. Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden atangaza ko Amerika ishigikiye igihugu cya Colombia mu biganiro by'umwumvikano kiriko kiragira n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho. Ejo ku munsi wa gatatu Biden yari mu gisagara cya Bogota kubonana n'umukuru w'igihugu Juan Manuel Santos ahejeje gutsinda amatora, aho uyu mukuru w'igihugu yavuze ko gufatwa mu mugongo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ngingo bafashe zo kugarura umutekano mu gihugu ari ibintu bikomeye cyane. Umutegetsi mukuru wa ONU ayobora inteko zijeje gushungira umutekano atangaza ko yimirije kurungika indege zo mu ngwano zidafite ibigwanisho za drone kugira bakomeze ibikorwa byo gucungira umutekano.
Ibiganiro byacu naha bihumurije kuba dukurikira kuri shortwave. Mu izina rya bagenzi banje bose mbashimiye mwese kuba mwadutiza amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Uwashize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Kalala Alimas. Amakuru mwagejweho na Oriane Itangishaka, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Hagataho mbifurije amahoro n'amahirwe.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.